VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Frederic Nkundikije
na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio nshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Bureaucracy bisa nkaho ikintu inzego za leta zihora zibwira ko buri wese arayigaya, ariko kandi buri wese akayigiramo uruhare.
Uyu ni President Paul Kagame w'u Rwanda mu muhango wo kurahiza ba ministre bashya uyu munsi. Andi makuru ni gihuhu sibise Matthew, no kuvuga Matayo, bayiteze uyu munsi mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imaze guhitana abantu 26 muri Haiti. Naho Al-Shabab yishe abantu 6 mu mujyi wa Mandera muri Kenya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Gihuhu sisi musiga ciswe Mathieu kiragiramiye Bahamas hamwe n'intara ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyagihugu bo muri ivyo bice bose hamwe n'abakozi bajejwe ibikorwa vyo gutabara mu bihe vy'ikiza mu ntara zose zo mu manuko bushira ubuseruko, bariko baratekera utwabo bahunga muri iki gihe vyitezwe kwico gihuhu sisi musiga uyu munsi kuwa kane gihava gishika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri amatari w'intara ya Florida, Eric Scott uyu munsi mu gitondo yabwiye amenyesha abakuru ku icyo gihuhusi Mathieu kiza kubandanya ukomezi bwacu bwo ku rugero kane, kikazoba kandi gifise ubunyaruke bw'ibirometero 25 ku isaha igihe kija gushikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gihuhusi simusiga Mathieu nico gihuhusi ca mbere gikomeye gishitse ku butaka bw'igihugu ca Haiti mu myaka 52 irangiye. Muri amatari Scott yagabishije avuga ko afise amakenga kw'amabarabara makuru yose yo mu ntara ya Florida azoba yuzuyemwo imodoka z'urutavana ko z'abantu bariko bahunga ico gihuhusi.
Naho Al-Shabab yateye mu mujyi wa Mandera mu majyaruguru ya Kenya hafi y'umupaka na Somalia, yica abantu 6. Igitero cyabanje gutangazwa na guverineri wa Mandera Ali Roba ku mbuga nkoranyambaga Twitter. Avuga ko ingabo z'igihugu zatabaye vuba maze Al-Shabab bariruka. Nyuma yaho Al-Shabab nayo yasohoye itangazo ivuga ko yishe abakristu 6. Kuva Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia mu 2011 yakunze kwibasirwa na Al-Shabab, no mu mwaka ushize guverineri Roba na ubwe yasimbutse igico Shabab yamuteze.
Intumwa idasanzwe ishiramwe mpuzamakungu kugihugu ca Syria, Stefan de Mistura, avuga ku buseruko bw'isara ca Aleppo bushobora gusamburwa imbere y'impera z'umwaka kubera ibitero vya gisirikare bikabije bibera muri ico gice c'igisagara kirimwo abasivile bashika 2,275 bugarijwe n'iyongwano. Mu kiganiro iyo ntumwa Stefan al Mistura hamwe n'umuhanuzi wiwe Jan Egeland bahaye amamenyesha makuru bati akamo umurwi urwanya ubutegetsi Alain Nostra kabusaba kwihweza amabi uriko urakorera abanyagihugu muri ico gisagara. Mistura yavuze ko abarwanyi igihumbi ari bo bafise mu minwe yabo ubuzima bw'abasivile 275. Yongeye haranebagura abarusiya avuga ko bateye ibibombe bitavana ko mu buseruko bw'isara ca Aleppo ngo ari navyo vyatumye ubuzima bw'abasivile bo muri ico gisagara isinzi bagiramirwa igihe abarusiya bariko baratera amabombe ku kagwi gatoyi kabagwanya ubutetsi.
Guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere gutaha, umuryango w'abibumbye uzayoborwa na Antonio Guterres uzaba awubereye umunyamabanga mukuru wa 9 kuva uwo muryango washingwa mu 1945. Guterres yemejwe n'inteko ishinzwe umutekano ku isi, inama rusange ya Loni nayo igomba kumwemeza mu cyumweru gitaha. Antonio Guterres ni muntu ki? Akomoka mu gihugu cya Portugal, afite imyaka 67 y'amavuko. Yize ibyerekeranye n'amashanyarazi, abibonera impamyabumenyi y'ikirenga ya ingenieur. yabaye mwarimu mbere yo kujya muri politiki. Mu 1974 yinjiye mu ishyaka socialiste. Mu 1992 yatorewe kuriyobora. Mu 1995 ishyaka rye ritsinda amatora bituma Antonio Guterres aba minisitiri w'intebe w'igihugu cye. Yayoboye Portugal imyaka 10 kugera mu 2002. Mu 2005 Antonio Guterres yabaye umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Uyu mwanya nawo yawumazemo imyaka 10 kugera mu 2015. Mu gihe yarimo yiyamamariza kuyobora umuryango w'abibumbye, Antonio Guterres yabwiye Ijwi rya Amerika ko azakora ibishoboka byose kugira ngo ibibazo by'ingutu byo ku isi bibonerwe ibisubizo bikwiye. Yagize ati "Ntimushobora kwiyumvisha ukuntu bivuna kubona abantu bababaye." Kandi koko igihe yayoboraga HCR, Guterres yagendereye impunzi kenshi abona koko akaga zibamo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye atorerwa manda y'imyaka 5. Kugeza ubu bose bategetse manda ebyiri ebyiri, usibye umunyamisiri Boutros Ghali wenyine rukumbi wahawe manda imwe gusa kuva mu 1992 kugera mu 1996.
Mu gihugu cya Turikiya naho kibombe cya Turikiya hafi ikampi y'abapolisi mu micungararo y'ikibanza cy'indege cyo mu gisara cya Istanbul cyitwa Ataturk. Icyo kibombe cyakomerekeje umuntu umwe nk'uko ikinyamakuru Dogana kibitangaza. Uyo muntu yakomerekejwe cyane n'icyo kibombe yaciye atwarwa mu bitaro. Igihugu cya Turikiya cyaratewemo amabombe atari make muri uyu mwaka uheze. Ibitero ahanini byakozwe n'umurwi Islamic State hamwe n'umurwi PKK.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook voa radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, President Paul Kagame yarahije abagize guverinoma batanu bashya. Umuhango wamaze iminota itageze kuri 20, Perezida Kagame afatiraho asaba ko kwihutisha ibikorwa bya leta byose byaba umuco mu Rwanda. Asumuta Kaboyi araduhe inkuru.
Jewe Nyirasafari Esperance ndahira u Rwanda kumugaragaro.
Jewe Seigneur Fulgence.
Jewe Uwizeyimana Evode
ndahira u Rwanda kumugaragaro. Unazaye mu kirere kuri Repubulika y'u Rwanda
kuzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko.
Imana ibimfashemo.
Iyi ni indahiro y'abayobozi batanu bamaze kugeza imbere ya Perezida wa Repubulika. Aba bayobozi barimo Minisitiri w'Umuryango Esperance Nyirasafari n'abanyamabanga bane ba Leta. Ni umuhango utagejeje ku minota 20 zaba indahiro z'abayobozi ndetse n'ijambo rya Perezida wa Repubulika. Ari naho Perezida wa Repubulika yahereye asaba abayobozi kurushaho kujya bihutisha imirimo bakora kandi bakayikora neza.
Hari umuco mbonye hano mu kanya utwihutishirije ibintu twabikomezaga no mu kazi gasanzwe. Kuki se iyo ngiye muri ako kazi tudakora dutyo? Ikintu bita bureaucracy bisa nk'aho ari ikintu inzego za leta zihora zibwira ko buri wese arayigaya, ariko kandi buri wese akayigiramo uruhare.
Iyi ndahiro ibaye nyuma yawo kuri uyu wa kabiri Perezida wa Repubulika avuguruye guverinoma ahagaragayemo impinduka zari zimaze igihe zitaboneka muri guverinoma. Minisiteri imwe yakuweho y'umutekano mu gihugu ndetse na minisitiri wayoboraga Sheikh Musa Fadhili Harerimana avaho. Iyi minisiteri ivuyeho nyuma y'igihe gito inzego nyinshi yarebereraga zashyizwe muri minisiteri y'ubutabera nk'urwego rushinzwe amagereza ndetse n'urwego rwa polisi rushinzwe ubugenzacyaha CID mu magambo ane y'icyongereza rugirwa urwego rwigenga. Impinduka zindi zagaragaye muri minisiteri y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi minisiteri yahujwe n'inganda ubucuruzi ziba minisiteri imwe zizayoborwa na minisitiri François Kanimba. Naho ambasaderi Valentine Rugwabiza wayoboraga minisiteri y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba agirwa uzagarira u Rwanda mu muryango w'abibumbye asimbuye kuri uyu mwanya ambasaderi Gasana Richard waruherutse gukurwa ku mirimo ye. Perezida wa Repubulika yabwiye ambasaderi Rugwabiza ko nubwo ahinduye imirimo azakomeza kuba umwe mu bagize guverinoma.
Hari minisita twahinduriye imirimo tumugira ambasada ariko nagira ngo ubugororanyigo buvuge ko abaye ambassador ariko akiri member wa cabinet ntabwo nzi kinini byunguye ariko gye binyorohereza akazi ubona kuvuga ngo agiye ni ahantu hakomeye cyane ahubwo ari igihugu agiye kuduhagarariramo ni ibihugu agiye kuduhagarariramo igihe rero azaba yaje hano yibura ko aje mu kiruhuko agakubitana na cabinet azajya yicaramo atubwire ibyahavuye tumubwire ibyahaje
impinduka kandi zanagaragaye aho hari minisiteri zahawe abanyamabanga ba leta babiri nk'iy'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na minisiteri y'ubutabera yahawe umunyamabanga wa leta bitari bisanzwe kuri wa kabiri kandi hanabaye impinduka ku buyobozi bw'intara aho babiri bakuye ku mirimo yabo ntibagira indi bahabwa uw'intara y'amajyaruguru bose nibamweme n'uw'intara y'iburengerazuba madamu Mukandasira Karitasi naho w'intara y'Iburasirazuba we yahinduriwe imirimo ajyanwa muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuba umuyobozi mukuru irivugururwa rya guverinoma risize minisitiri umwe atakaje umwanya n'abanyamabanga ba leta babiri batakaza imyanya yabo aribo Toni Nsanganira wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe ubuhinzi n'Imena Evode wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta aba korera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi muri Afrika bari mu nama I Kigali ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyaboneho akaryo ko kumenyeshanisha kumenyekanisha u Rwanda n'inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari I Kigali
Iyi nama imaze iminsi itatu yari yahuje abagwiza atunga bava mu bihugu bitandukanye bagera ku 500 nk'uko ikigo RDB cyatunganije inama kivyemeza muri inama u Rwanda gungutsemwo ibintu bitandukanye na cane cane kumenyekanisha igihugu Innocent Jiji ajeje gutunganya ivy'amanama no guteza imbere iby'ubudandaji mu kigo kijeje iterambere mu Rwanda RDB avuga ko ivyo bari biteze kuri inama babishitseko
twashakaga gushaka abashoramari bashaka gushora imari cyangwa partnership n'abashoramari bacu abashaka kuzana imiyo borere cyangwa management mu byurukera rugendo kandi ibyo byose ari ibintu bikomeye cyane cyane urebye gahunda y'acu igihugu dufite yo guteza imbere iyi gahunda y'ubukera rugendo dushaka ku gihugu cyacu hazaba ari cyo gihugu kijya cyashyira inama zikomeye ubu rero muri make navuga ko inama ibyo twari twitezeho byagenze neza hari ibiganiro bifatika za companies zahuye na companies za ziturutse hanze twizeye ko ibi biganiro bizakomeza bikavamo umusaruro ufatika
Innocent Majiji anamenyesha ko iyi nama igiye gutuma n'izindi nama nyinshi zibera mu Rwanda kuba ari bitavye inama bavuye mu bindi bihugu bemeza ko basanze u Rwanda rugeze kure mu bijanye n'ivy'amahoteli n'ingenzi Projeteri umugwiza atunga yavuye mu gihugu cy'Afrika y'Epfo akorera mu gisata cy'ibijanye n'indege avuga ko Afrika nayo ishobora kandi igisata cy'amahoteli n'ingenzi nacyo kirashobora gutera imbere amareta abishatse
So tourism is essential I think if I can use Rwanda as a very good example
Igisata cy'ingenzi n'iryo shimikiro. U Rwanda nakarurukeza umuntu yofatirako. Natangaye cyane mbonye uko igisata cy'amahoteli n'ingenzi cyifashe. Uravye inyubako n'ingene bikurikije amategeko, ingene abarongozi bifata. Ndizera neza ko habayeho ugushaka kw'amareta ubutunzi bwa Afrika bushobora gutera imbere.
Through the initiative and the assistance of the respective governments, they could really build their economies.
Muri inama hari haje n'abahayanisha imigambi n'ibikorwa byabo. Ishure ry'abasuise gigisha ibijanye n'ivy'amahoteli n'ingenzi ryari ryaje kwerekana ko rifise abakozi bakorera muri ico gisata. Mugihe bamwe bagikengera akazi k'amahoteli n'ingenzi muri Afrika, Laurent Chazman arongoye igisata cyo kumenyekanisha ivya Swiss Education Group muri Afrika, avuga ko ubu abavyeyi bariko baragenda batahura akamaro ko kwiga ivy'amahoteli n'ingenzi kandi ngo bagenda bumvisha abantu akamaro k'iki gisata kubikurikiranye kuko ngo abiga ivy'amahoteli n'ingenzi saba bakora akazi ko kugaburira abantu no kubahereza ibyo bafungura canke gukora isuku gusa ahubwo bakora n'ibijanye no kurongora no gushinga amahoteli
C'est vrai que c'est difficile parce que généralement les parents veulent envoyer leurs enfants pour faire engineering du droit
Nivyo biragoye kuko ababyeyi bakunda kurungika abana babo mu bisata nk'ubuvuzi ubucamanza iby'ubutunzi iby'ukubaka n'ibindi twebwe ntitwiga kwakira abantu no kubaha ibyo bafungura canke gusasa mu mahoteli twiga ingene badandaza ingene bakira abantu ingene bategura imigambi y'ubudandaji turashobora gukora mu bisata bitandukanye.
Parce que nos étudiants c'est pas ils viennent pas juste pour apprendre à servir, mais dans n'importe quel business, même si c'est médical ou même si c'est dans les assurances ou les banques.
Udede Olakbe yavuye mu gihugu cha Nigeria asanzwe akorera mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi mu gihugu avamwe. Avuga ko muri Afrika abantu basanganywe umuco wo kwakira abantu neza, nico gituma abanyafrika bohiwe umuco wo gukumira akazi ko mu mahoteli kuko akazi keza na kabesha ho umuntu ativye.
This event is very important because it allows you to get all the networks.
Ndibaza ko iyi nama yari nkenerwa cyane kuri benshi kuko guhura n'abantu batandukanye bifasha kumenya ingene ushobora gukora imigambi yawe n'ingene uteza imbere urudandazwa rwawe. Nivyo abakora mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi barakumigwa muri Afrika. Ariko akazi kose umuntu akoze ativye na kazi keza. Amaleta si azobikora ahubwo abavyeyi niwe wategerezwa kumenya ko akazi ko mu mahoteli ari nka kandi kazi. Ntiwabonye watanguye akora amasuku mu mahoteli ubu none ntubona ko yicaye mu bandi barongozi agirisha inama.
Spoke here on the panel and is the head of a large investment firm that invests in hotels.
Muri inama u Rwanda rwayanishije imigambi igera kuri 25 ijanye n'iterambere ry'amahoteli. Ikigo RDB kimenyesha ko mu mwaka wa 2015 u Rwanda rwakiriye ingenzi zigera ku miliyoni umwe, hahabwa akazi abanyarwanda bagera ku 189,000, hinjira amadolari agera ku miliyoni 342, byose bivuye mu gisata cy'ingenzi n'amahoteli. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika dukomereza amakuru i Geneve mu Busuwisi. Kuvejo kuwa gatanu kugera ku itariki ya 9 no kuvuga ku cyumweru hateganijwe inama izahuza leta y'u Burundi n'abayifasha. Ishyirahamwe rirwanya urudandazwa ruciye mu mpisho no gushigikira iterambere Olupahad risaba ibihugu by'ubumwe bya Buraya gusubira guha imfashanyo u Burundi, naho leta irishyirahamwe rirayisaba gushira mu ngiro utwigoro yasabwe n'abayifasha no kurabira hafi ko amafaranga ihabwa atanyuruzwa. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Eloge Wirika neza.
Muri iyo nama abafasha u Burundi n'abaserukira leta y'icyo gihugu bazorabira hamwe ukuntu imfashanyo zihabwa u Burundi zotangwa. Abiyemeje kuzotanga amafaranga bazokwerekana aho bazoyacisha, ibisata bakeneye gufasha nayo bazotanga uko angana. Abari barahagaritse nabo kazobara karyo ko kwerekana aho bahagaze muri kino gihe, ni ukuvuga ko bashobora guhindura ingingo bafashe cyangwa bakazikomeza. Ishyirahamwe Orifade rigwanya urudandazwa rwa magendu rigahanira iterambere risaba abafasha u Burundi guca inkoni ingufi kuko ibihana hanini bifite ingaruka mbi ku banyagihugu. Stanirayibutse umukuru wa Orifad.
Iyo hafashwe ingingo benizi zigafatirwa leta, kesho usanga abagira ibibazo ari abanyagihugu bato bato, nta muntu n'umwe ari muri iyo leta usanga afite ikibazo. Ugiye nko mu gisata c'indero ugakurikirana abana ukuntu bariko bariga, urasanga hariho ibintu bimwe bimwe bidakwiye, ugasanga ibikoresho, ibitabo by'amashure, ibifungurwa, abiga mu buraro, ugasanga ni ikintu cerekana neza yuko ibintu bishobora kuyangara mwanya n'umwanya. No mu bijanye n'urudandazwa hariho ibidandazwa njabukamazi bimwe bimwe bitakishika ngaha mu Burundi, na cane cane kuko ucusanga ukoreye dusanga ifise uburyo buke, niko usanga n'abadandaza boshobora kurangura ibintu bijyano hino badashobora kubishikako kuko leta igize ingorane muri rusangi abanyagihugu bose babagize ingorane.
umukuru w'ishyirahamwe Orifada hamagarira leta gushyira mu ngiro ibyisabwa n'abayifasha abafasha Burundi nabo na cyane cyane ubumwe bwa Buraya basabwa nabo nyene kutirengagiza utwigoro twa leta
leta ya leta y'u Burundi nishiramwe je bwa Buraya boganira bahuza bakagerageza leta y'u Burundi ikagerageza gukurikiza ibyo ishyirahamwe imwe bwa Buraya rya busavye nayo leta turabona yuko yagize utwigoro irikiragira utwigoro tutari duke ukurikiranye muri ibi by'agateka kazi na muntu no munsi ntibimeze nkuko byahora harabaye intambwe itari ntoya cyane ukurikije muri ibi by'umutekano misi yahera abantu wumva ngo abantu bavuze induru ti harabacu bazimiye mugabo uno munsi n'agahengwe igucose n'umutekano nayo tukabonera gutera kamo ishyirahamwe igihugu bya Buraya ko navyo byo bitagashi ikagarukana agatima mpembero ikahagarika ibihano bimwe bimwe byafashe abari ko barahasinzikarira uravye ijyano hino ubukene bwuze mu bantu
bamwe mu bafashe Burundi nk'umwe bwa Buraya ari nabwo buza mu kibanza ca mbere mu bafashe Burundi baramaze kwerekana aho bahagaze Kun Vervac yarongoye intumwa zagendeye Burundi mu ntango z'indwi
Laval ou la première responsabilité réside dans le gouvernement du Burundi. Il est clair ce que
Uruhara runini ruhagaze kuri leta y'u Burundi twebwe ntiduhisha icyo twiteze ko nicyo n'akarere ka Afurika y'ubuseruko kiteze nacyo si kindi ni ukuja mu biganiro bitunganywa n'akarere bizohuza bikunga abantu bose bafite icyo boterera kugira ingorane zihere muri iki gihugu ku rubuga naho ni uguhindura ibintu mu bijanye n'agateka kazi na muntu umwidegembyo wa politike n'ubwigenge bw'ibinyamakuru Ishyirahamwe Orifada risaba ubutegetsi guhasha abanyonera amafaranga mu gihe leta yosubira kwizerwa n'abayifasha
abantu bakora ku nyungu zabo muri ibi na biriya bamaho no mu mashyirahamwe yigenga bamaho no mu mashengero n'ibiki byose usanga bamaho umwe nabo bantu rero twe twosaba yuko ayo mahera yoza hakabaho ikurikiranwa ry'ukuntu akoreshwa bishemeye abo bantu bamenyereye kunyonora bashya mu mifuko yabo tukabakurikirana kuko nicyo tubereyeho hanyuma amaze muramuka afashwe agahanwa bimwe bikomeye ataguhishirira imana yamaze kuguha icubahiro ikaguha ubutegetsi n'ukuri n'ukore ukorere uwo mushahara ukorere n'abanyagihugu y'abantu mwene nabo twovuga ko ari abantu batakunda abanyagihugu batakunda n'igihugu cyabo mwene nabo rero umuntu yogerageza akakurikirana tugafashanya nabo batanze ayo mafaranga n'abarundi bose twese tukabikurikirana kugira amafaranga akore imigambi yateza gukora mu gihugu
ibihano leta y'u Burundi yafatiwe n'abayifashe vyakira nk'akarenganyo isigura ko abafashe Burundi bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kubushikira babanje gutyoza inzego ziharu mbere ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu aremenya mitwe yanditse asaba ko ibihano byose byafatiwe u Burundi byafutwa Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu gihe impunzi zitari nke z'abarundi zahungiye makampi ari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi zivuga ko zugarijwe n'ubukene abarundi bari mu ikampi ya Rusenda iri mu gihugu cha Congo bavuga ko hanini bikora ku mwuga wo kuroba uyu mwuga utunze imiryango itari mike iri muri iyo kampi ya Rusenda waratumye kandi uburovyi utera imbere muri ako karere ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari i Rusenda
Imirimo y'uburobyi impunzi z'abarundi zikorera mu kiyaga cya Tanganyika ikaba itabongamira abandi barobyi b'abakongomani bitewe n'uko babemerera gukorera iyo mirimo mu mazi yabonetsemo indagara ibi bikaba bituma impunzi z'abarundi zikora uyu mwuga w'uburobyi umusaruro bavana mu kiyaga cya Tanganyika urushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa na Amani Mbamunzigo impunzi yo mu Rusenda ifite amato muri Tanganyika
cye nkora n'ikipe y'abantu munani Rafita n'ubuntu witwa mupishi w'icene niyo ekipe dufita kazi kara tubeshyizeho turabayeho n'abagenzi b'abakongomani probleme dufitaniye uko tubayeho
mukunze gukorera uburobyi bwanyu hano mu kiyaga cya Tanganyika hehe na hehe
hose aho twumvise indagara zivyuce niyo tugenda twumvise zivuce za bugari turagenda za baraka za mboko za makobora za uvira aho twumvise zose zivyuce turagenda
iyo mwageze amahirwe mushobora gufatisha nk'indagara zingana gute
twageze amahirwe turashobora kuzita nk'ubwato nk'isanduku 20-30 niyo zabuze turashobora kubura n'izo kurya
ubwo nk'igisanduku kimwe mu kigurisha ku mafaranga angahe
iyo zabonetse ku bwinshi kashe kugurwa nka 30,000 francs cyangwa 20,000 mbwa iyo zihubu zabuze zigashe kugurwa na 100,000
none se aka kazi k'uburobyi ni iki kaba kamaze kukumarira wo mu buzima bwawe
cya kazi k'uburobyi karamaze kumarira byinshi kuko ndatunze umuryango ndamaze kubaka inzu ntabwo dukorana bamaze kubaka kuriho kamaro ka kazi kacu
aha yakomeje asaba izindi mpunzi z'abarundi gushaka aho zatera ibiraka kugira ngo bagwanye ubukene bukunzwe kuvugwa mu nkambi nubwo impunzi zose zitakora umurimo w'uburobyi
badafite cyo bakora bivanye n'uburyo bwo gukora ku bipe barashe gukora ibindi bashe kuyungunganya bakarima kuko abakongomani babuze impunzi kurima barashe gukora iyindi mirimo merse barayikora nta ngorane bafitanye abafite uburyo bwo gukora kuko birafasha cyane nka kino gihe turi hano mu nkambi biradufasha cyane cyane kubera niyo batevye kutuzanira ibiryo biradufasha kubera natwe duca tuguma turondera byose byo dufasha
Amani Pascal n'umukongomani wo kwa Swima akora umwuga w'uburobyi hamwe n'izo mpunzi z'abarundi avuga yuko yishimiye uburyo bafashije izo mpunzi kwisanzura mu bandi barobyi ba kongomani bitewe nuko baje babagana nta bushobozi bafite ibi bikazarinda izi mpunzi z'abarundi kugira imibereho mibi
vuve tukutuko nao sawa hapa tunatumika nao sawa na tunaroa nao sawa kuna tatizo yote na tunawasaidia kwa sababu kuona hewo ni wakimbizi hatuwezi waima kazi kwa sababu tukiwa waima kazi watakuwa na sehemu ya nani ya nyepesi au ngumu ya kisi ya wanaziishi.
Uyu mwuga wonyine w'uburobyi impunzi z'abarundi zikorera ku kiyaga cya Tanganyika ahubwo hari ziyafite amarestora izindi nazo zikaba ziyacururiza indagara ndetse hakaba ari n'abandi bateknisiye bakora amato aba yapfuye. Edatse Ngabo, Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Mukanya turasozera ibiganiro byo muri aka kanya twabateguriye ariko imbere ya harika tubibutse incamake makuru twashikije twabwiye ko igihuhusi simusiga cisuye Mathieu kigeramye bahamase hamwe n'intara Floride muri leta z'umwe za Amerika abanyagihugu muri ivyo bice bose hamwe n'abakozi bajejwe ibikorwa byo gutabara mu bihe vy'ikiza mu ntara zose zo mumanuko ushira useruko bariko baratekera utwabo bahunga muri iki gihe vyitezwe kwico igihuhusi simusiga uyu munsi kwa kane yavaga shika muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Al-Shabab yateye mu mujyi wa Mandera mu majyaruguru ya Kenya hafi y'umupaka na Somalia yica abantu batandatu yaje gutanga itangazo ivuga ko abo bantu yishe ari abakristo kuva Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia mu 2011 Kenya rero yakunze kwibasirwa na Al-Shabab.
Twabwiye kandi ko intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku gihugu cya Siriya Stefan de Mistura avuga ko ubuseruko bw'igisagara cya Aleppo bushobora gusamburwa imbere y'impera z'umwaka kubera ibitero bya gisirikare bikabije bibera muri icyo gisagara kirimo abasivile bashika 2,275 bugarijwe n'iyo ngwano. Mu kiganiro iyo ntumwa Stefan Al Mistura hamwe n'umuhanuzi wiwe Yana Egeland bahaye amenyeshamakuru bati akamo umurwi urwanya ubutegetsi Al Nusra kabusaba kwihweza amabi uriko urakorera abanyagihugu bo muri ico isagara.
Guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere gutaha umuryango w'abibumbye uzaba ufite undi munyamabanga mukuru Antonio Guterres ukomoka mu gihugu cya Portugal. Guterres yabaye ministri w'intebe w'igihugu cya Portugal kuva mu 1992 kugera mu 2002 naho kuva mu 2005 kugera mu 2015 yayoboraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye atorerwa manda y'imyaka 5. Guterres yaraza abasimbuye umunyakoreya y'epfo Ban Ki-moon.
Mu gihugu cya Turikiya, kibombe cya Turikiya hafi y'ikampi y'abapolisi mu micungaro y'ikibanza cy'indege cyo mu gisagara cya Istanbul cyitwa Ataturk. Icyo kibombe cyakomerekeje umuntu umwe nk'uko ikinyamakuru Dogan kibitangaza. Uyo muntu yakomerekejwe cyane n'icyo kibombe yaciye atwarwa mu bitaro. Igihugu cya Turikiya cyarateyemo amabombe atari make muri uyu mwaka uheze, ibitero ahanini byakozwe n'umuhari Islamic State hamwe n'umurwi PKK. Nshuti mwese rero mwaduteze amatwi muri aka kanya ibiganiro twabateguriye bigarukiye ngaha. Mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro mutunganirwe mu banyu. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.